Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, nongeye kubasuhuza mbaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Kumbuza umutekano baragira imisako nyene bagashabana n'abantu babayeho batarabe abene igihugu baho ata pasiporo atarese passe urumva atakinda kimwe kibaho uburenganzira bwo kuhaba bagashabirukana rero bo barone babanza gufungwa.
Uwo ni Madame Niyonkuru Letitia, ni umustanteri wa komine Mabanda mu ntara ya Makamba, aho abarundi birukanwa muri Tanzania baca basubiye mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye lisansi yabaye ingume mu ntara z'amajyaruguru y'Uburundi. Turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya muri aya makuru yibanda ku Burundi. Ntimucikwe kandi na cya kiganiro Ntorere Kazoza, mugume ku maradiyo yanyu. Abarundi bajya gukorera amafaranga mu gihugu cya Tanzania basaba abategetsi b'u Burundi kuvugana n'abategetsi ba Tanzania kugira ngo abo Barundi ntibajye bahohoterwa bagiye gupagasa. Ibyo babisaba mu gihe abarundi 80 birukanywe ku butaka bwa Tanzania bavanywe muri za kasho. Abo Barundi bavuga ko abatanzania bidegembya uko bashatse mu Burundi, ariko abarundi ntibidegembye gutyo muri Tanzania. Abategetsi ba komine Mabanda mu ntara ya Makamba, aho abo Barundi banyura bataha, bavuga ko abo Barundi bafatwa kuko bashaka kwidegembya muri Tanzania kandi nta mpapuro zibahesha uburenganzira bafite. Mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana adufite inkuru irambuye.
Aho barundi bavuga ko bahohoterwa, bakibwa, bagakubitwa ndetse bakanafungwa, benshi baba bagiye gukorera amahera aho barima mu mirima y'Abatanzania. Twabaje bamwe mu barundi baherutse kwirukanwa ku butaka bwa Tanzania nyuma yo kurekugwa mu mahohero aho bari bafungiwe muri Tanzania, baratubwira uko bimeze.
Kwinjira biroroshe.
Kwinjira birashoboka, bakakureka ukinjira, ariko bakubonanye icyo kibare bakagitabura kugira ngo baronke uburyo bw'ukuntu ubakorera mu mirima yabo, kuko bafite imirima minini minini bagashaka ko ugenda ubakoreye. Babanza kugufunga bakagushyira mu igereza kugira ngo bagukoreze uko bishakiye, uzoveho umaze ayo mezi y'igifungo bagukatiye.
Twebwe barazi no bafise amakinga, twe tugenda hariya amakinga tuyafise bakatwakagasigara hariya mugabo, twebwe bagiye none amakinga bayasubirana inyuma atara kimwe batswe. Twebwe uvuye none aho bugiye mu isoko bagufata kuri umurundi ukambuga ibyo ufise, mugabo bagiye no baratembera bakagenda.
Abo Barundi barafise icyo basaba abategetsi b'u Burundi.
Leta y'u Burundi arikwiye gukora ikintu cyo kuvuga yuko bavugane n'abatanzania kungene abarundi nabo bagiye hariya ntibabafate nabi nk'uko abatanzania ngaha baza ngaha iwacu ntitubafate nabi.
Nukuri uburundi butize ikibazo cy'abarundi babemererewe nabi muri Tanzania n'uko n'abatanzania bidegembya mu gihugu cyacu. Nukuri ni ngorane. Twarababaye, twarabaradufashe nabwo n'umutanzania ahoraza mu gihugu cawe, muhuriye nko mu gihugu cawe, wowe umufata nk'iki? Nabo barabe n'ukuri uko nibo dufashe, kuko Burundi na Tanzania ni igihugu kibanye, turakirondereramo nabo bakakirondereramo, none badufashe nk'uko tuzogiranira imigenderanire gute?
Niyo nkuru Laetitia Mustanero wa komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Abo Barundi birukanwa baca avuga ko abo Barundi bafatwa babatavyangombwa bafise.
Igihugu ca Tanzania si igihugu cyabo, gacha binjira uko nyene atapapuro na rumwe gukuba mu cyo gihugu bafise. Bakitorokira gacha ku mipaka, nabo inasanzwe ari ku mipaka Ruyigi cane cane na Rutana na Cankuzo na Muyinga, baragiye guca amafaranga hama nabo igihugu cyose kizicungera. Kumvuza umutekano baragira imisako nyene bagashabana n'abantu babayeho batarabe abene igihugu baho ata pasiporo atarese passe, urumva atakinda kimwe kibaho uburenganzira bwo kuhaba, bagashabirukana rero bo barone babanza gufungwa, abonye baba bagiye kuhaba babanza guca mu gasho hajya mwajya mwabonye ari mwafunzwe amezi atandatu yose.
Niyo nkuru Laetitia amenyesha ko abategetsi b'u Burundi bama baje kuvugana ico kibazo n'abategetsi ba Tanzania.
Turagendera mbere menga ari mu kwezi kwa kabiri twaranagiyeyo, turabasitanire ku mpaka turabiganira ko turavugana ibibazo n'izo bantu bagenda bagatata gahembo baronse, ariko ni vya bindi nyene natwe gwe cyase ko twovyemera cyane. nta gihugu cyokumera yuko aguma haruja n'uruza rutakontoroye baradugiye bati basi baje ni bafume baza bace muri commune mubandikira urupapuro mutwandikira twamwandikira mustanteri wa hano dutume basitume nabukiye ko tumwezi bari mujya muhana baraje ko baraca amafaranga batugiye bati ngone zabo barundi rero umuheruka ari hano bon aho kumpaka duhanye ni commune twa buhirwe eri mu ntara ya Kigoma uheruka baraho nyene muri buhigwa ahimanyo pu hafi ahantu bita mu gitambuka hanye hafi na hafi ariko barakorera ahamaze nka meza abiri akira ko narahenga amafaranga ya mbere aca yunguza umuntu umubonera Kigoma umubonera Dar es Salaam umubonera nzega ahantu hose gukoba hehe urumva rero bafatiye hatari ku mupaka nibona ntikoza no kwisigura ngo bikunde
ariko kandi muri abo barundi bavuga ko bahohoterwa harimo nabavuga ko bakwa impapuro sinzi ko ari se passé abapolisi bagaca bazitabura ico kibazo murakize
ivyo biti impapuro ni na karese passé kimise 15 ako nyine no twita ujirani mwema urumva rero ugafise bararengeje maze yukweza meza abiri ntibo kwemere
niyo nkuru ya Etisia aremeza ko umwana w'u Burundi na Tanzania wifashe neza kandi kwa barundi kenshi bambugwa n'abasuma iyo bariko baca mu nzira zikinywabi imakamba mu manuko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
uruhagarara
rahumiwe beka mana yanjye ibintu tuzobikura gatwimbere
ukwikekana
ehe mwishwanye tugasamara baradufye tatwese
banirumve ko
unje kwisuka mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twese biraturaba Tureke ibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyo ukuri umusereko nanje nkawo murengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu ntara z'amajyaruguru y'u Burundi lisansi ni ikibazo gikomeye hamwe na hamwe bamaze hafi ibyumweru bibiri ntayo babona umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yanyarukiyeyo kwa gatandatu araduha ibindi bisobanuro
mu ntara ya Kirundo kuronka igitoro cya lisansi kuri sitasiyo bibaho gake akeshi abafise ingendeshwa bikora ku gitoro cya magendu muri no minsi nacyo nyene kikaba kiboneka bitoroshye imyidogo ni myinshi kubakora akazi ko kunguruza abantu n'imiduga canke n'amapikipiki ijwi rya Amerika ryabasanze ku gituro cy'imodokari cya Kirundo
twe byabaye ndanze kweri twe nkatwa motari ngaho iwacu mu Kirundo bana ni ntambara ntambara umuntu ubu turabona n'abakiriya turabona naho tumwe cyo gitoro ni cya bitanu turimo turabona ku iritiro nta na kimwe tubona tukaba tubona nyene barimo baratugurisha ku iritiro 600 ni murabe ko mugira nyene kweri batuzanira ibitoro twe kabaye kweri nyene kaheze turaze n'umwe n'igice igitoro kihari kuri station ariko kije nta n'iminota kimara hane iwacu mu Kirundo igitoro cyo kuri station gisanzwe gigura
Niko bimeze nyene ibitoro byabuze gose kandi haraheze mpindwi atakitoro gihari kandi umushoferi azimba umukiriya akamudugiza ko nk'igihumbi umukiriya akagenda aridoga kandi utavuye ku mushoferi umushoferi kubera igitoro cyabuze
kuri iyo mvo ibiciro by'ikuyunguruza bimaze igihe byadugijwe ingaruka mbi zikaba kubiyunguruza canke kubabunguruza
kugira ingozi bahora bagira 5-4 mugabo igitoro kibuze baca bagira 6 n'indwi birashika n'indwi basanga umukiragi yari idoga
naho badugije abakiriya ntibariko baboneka kubera abantu benshi barakenye urumva byagize ingaruka mbi ku bashoferi bicagira ingaruka mbi no kubipakiza muri make ubu hagati y'inzego zose basa n'abahagaze abapakiza n'abapakira bisa n'ibyahagaze muri make
urumva nyine kabaye nyine twe twagowe nka twa motari urumva benshi imamoto batwaye kwa benezo ababosi bamaze gushyikira amamoto yabo kubera ibitoro bizimbye ubu niwe urimo akora nyine ku ibeye ikaze ariko tukaba tubura abakiriya
mu ntara ya Ngozi igitoro cyabonetse kuri uyu wa gatandatu ni nyuma y'iminsi ine amasitasiyo yose agaragara abari bagize iminsi banywesha ibyuma byabo kuri magendu bishimye kubona basubiye kubona igitoro ku ibeyi ya leta
igitoro cyabonetse ubu ntitwidoga kabisa gatoro kariyo ni kenshi yego kai icyo twasaba byasabwa yuko tubandanye ku nyene kugira ngo turabe ukunekoza turabonka gatoro kugira ngo abidepasa abajya hirya no hino nabo kugira ngo baze barariha agafaranka gake nitubazimbe mu mise heze byarimeze gute mu mise heze igitoro cyabuze kuko twaramaze twatumaze nk'indwi ata gitoro dutegetswa koronka mu ntara ya Ngozi
mu gisagara cya Ngozi igitoro cyabonetse ku masitasiyo abiri gusa kuyagera kuri atandatu ari muri icyo gisagara igitoro cya risasi cyabonetse kandi no kuri sitasiyo ya Masanganzira ahurira intara za Muyinga na Ngozi umurongo w'imodokari ukaba wari munini cyane amakenga ni menshi ku banyingozi ko icyo gitoro gishobora gukama n'ingoga
sase irashobora kuba irara iheze uyu munsi nyene kuko turi ko turabona uruza n'uruza rw'ivyoma turabona ko sase kweri bayinywa ikaza guhera nko guhera ku wambe tukabatayo tuba tugifise Irashaka gushikanye tugasaba kukigura ngo twayitumaze iminsi kubera turabona baza kukimara hakiri
mu minsi makigura gute
inoti y'ibihumbi bine ritiro rya rimwe ryonyine gusa
ayo makenga bayasangiye n'umukozi w'imwe mu masitasiyo yariko aratanga igitoro mu gisagara cya Ngozi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko gishobora gusubira kubura mu gihe ayandi masitasiyo atorangura ibitoro aho cyabonetse ku ibere ya leta bifuza ko cobandanye kiboneka abataherutse gukubita ijisho kuri iryo beyi bakifuza kukibona
kifuza nuko igitoro cyoboneka hanyuma bakiri bakagenda ku mahera bahora bariha kubera amahera aca bameshe
ikibazo cy'ibitoro kiramaze gushika mu minwe y'inama nshingamateka ku wa kabiri w'iyindwi umugwi ujejwe wo gukurikirana ikibazo cy'ubucuruzi bw'ibitoro n'isukari warashyikirije ibyo basanze ku rubuga waremeje ko ibyo bicuruzwa biboneka nabi nabi hose mu gihugu ku gitoro uwo mugwi w'inama nshingamateka washikirije ko abazana igitoro mu Burundi bagabanutse ushikiriza n'ikibazo cy'imashini nyabwonko zagize ikibazo mu kigo gitoza amakori obe bigatuma ibitoro byinjira mu gihugu biteba gushika aho byategerezwa mu ntara z'uburaruko Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeje. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza.
Amakuru maki mina mbega uri mu maki kudakoma
yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza Naliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Erega mwarasizo. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Gitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro Ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamiranira ku Ijwi rya Amerika muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki Neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba
Ntorere kazoza
Abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere iwamfu bwanje widondore
Nitwa Mpabona Jacqueline nkabandi umukuru w'umutumba Kabondo
mukuru mutumba Kabondo ikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane
nitwa ndiwe n'umujyango Yohana nkaba ndongo yisiramwe impareke muri ikomeye ya Nyanzarake
murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro
murakoze kumbe ikaze
ubundi turi kumwe
nitwa nibogora rene nkaba ndiboneza muri mukenyezi menye Nyanzarake
abone batumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro Jerome Nenzema nongere ndabaha ikaze muri ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yo bafise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mereye ku mukuru mutumba Kabondo uwo kivuga gute muri rusangi
muri rusangi kibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hirya no hino kandi bakabinezererego kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hirya no hino ari byo byiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda
umukenyezi ariko ivyo niba bikora
umukenyezi arabikora neza cyane
reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo mukenyezi mukunywanisha bafitanye amatati y'amatongo mwibwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mubivuga gute
twebwe tubivuga ko turabisigira tubona ko ari byo kuko nk'imwisira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi iyo rero turiko turakora ivyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuzana no kuvuga iyo turiko turakora ivyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonye ngo abakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyere barafise uruhara kandi barasoboye
ariko bakenyezi uvuze muri mipareke simperekeze
simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hari ha bakenyezi barongoye amazone abandi arabanditsi bitereye ko bamwe ari nababiki mwishyira hamwe wacu urumva rero abo iminsi yose ku mirimo twa maturi kumwe
bakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha bafisanye amatati y'amatongo mufite ibyemezo bihe mwebwe
twa turafise ibyemezo byinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamwe n'intambara rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro
murabikora gose ibihe murabize byo mwokwerekana amaze gukora
ego maturafisi ibyo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwaye tongo wenyene ntibiguha amahoro
uturorero tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza
uturiro tw'abakenyezi baba baraserutse mu ico gikorwa mukabibona neza akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya hariho je wenyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru mutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tubikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati yitongo ku mutumba hasubiye yo munyuma bagabo bagira ati mbega kubereka imutazanye baba bakenyezi hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenya Glorioza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ibyo natwe biraturemesha kuko dusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
nyabamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishima
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane Imana ibongere imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye no bakavuga ati mbega aba bakenyezi b'imbonezo no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye aba bakenyezi nitwemera ni mubazane bajye bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntahe biriho n'ubu naho mwo dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwo kumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura amatati y'amatongo
igikorwa cy'abakenyezi mu gutatura amatati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mbega ndiwe n'umuryango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mi twa tibangamiye gikorwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwisira hamwe ntacombona abo bakenyezi ni kuvuga barigisizwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icyo amahoro avuga canke amazi ikindi nacyo gikomeye mu bijanye n'abakenyezi nukupuka wakenyezi bafisi uruhara ruhamba ayi kuko ugambele na ambele bobo nibo bafisi ingorane iyo amahoro changa matati abaye mukibano ugambele na ambele nibo ingo jima ze kubura mahoro ama anubaka sesa
ayiko icho ni gituma mwakuli cho kikogwa mwivari kwa nabi ni wivagora wivabanga mila bituma wada shika kucho walipu za chosi
na wivabanga mila kukibzo wivabanga mie pyoba alibzo wakorabo onyene ibisiga ye hara abakabu watu wahumuanya aliko lila wanu haba kenyezi tukorana abakabu babu barabahumuanya nabu sangaba kondibi ntubizanyi nipza mahoro sewa hongeza nabu tukorana tangi nabu tufasanya mkutatula imatati tangula nebona bara agira
ati nana amba mnizivanga mili kikogwa chaba kenyezi ugasanga biwa goro nikubi bona na
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intamba turafise nk'aho inyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba hesha ari cyo gituma amatate y'amatungo inyanzara k'ibyaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atarayabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri kwari yari muguri yabona ko atazoburana ngo bikunde kuri cyo kintu rero turasaba yuko izari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihinyanyura ko hari mwabo bantu iyo tugikoze ugasanga hari wundi muntu yari guze kabira gumana yakajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari wundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana yo mutima mubi kuraho rero hari y'intamba twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanza kagushikikabonga kuzunguruka muyange ngutongo nigwiwe kuwo afise ntamba myinshi mu byamatongo kandi nabononye twembere bavyaratoye umuti yatabara abo bantu
nimuvuze ngo nakagwika abantu none baravise ubarongoye baravise komite nakagwika meze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje uko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene abogaruka kugira basubire ku ishuri
intamba zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ibyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhera mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'ico gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenye ngene iyi programa akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mvyuka isaha 11 nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho bibi intambamye naho uwo mudamu abataramenyera ibikorwa akamenya ingene iyi programu ibikorwa byo mu nzu n'ingene aje gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva ko afise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oya ubu nta bakenyezi benshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu rero nta bwoba bakigira nabo baba bagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje ahabona
nta mukenyezi nimo agifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamwo abakenyezi twaragerageze mu mashyirahamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo ni umukenyezi kandi hitoza abagabo batari bake uyu Zakerine hitoza abagabo batari bake ariko araronka amazwi ku buryo atana baronse atabaronse n'igice cyayo yaronse
naronse amajwi angana iki gajake
naronse amajwi 930 wakabiri wanje nawe acaronka 468
yari umugabo
nukubuka rero ngaha ibijanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buti bwose mu dukuko twatwo twose tujanye no mu kibano ari mu bijanye n'ubutoshimashira hamwe matomato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bijanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi n'ivyuko mu gihageze mu gufata ingingo canke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
kubumbene nibo ba ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mu batatu mwe mwimvira ko twokora iki cyangwa se twoshikiriza n'igi nibo batangura kugira ngo muvinye ubyumviro byabo hanyuma tukatsa tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi buryo abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ne bagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibijanye n'ingo ibijanye n'ikibano bobo bamamuhira bayema babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
cyabi ndeza abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho gatuze
ubisanzwe turabahanura nkuko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo n'icyo gikorwa kinene y'imbere ubu turi ko turakora gisigaye
kugira ngo gikorwa cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko ho binyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyine abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rutasanzwe mu gikoko
ntabagabo bakiri intama myiza igikoko cy'abakenyezi muri ivyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuguza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradize ukagira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafite icyo byinguri igihugu
ari cyo kogagakiri
hoba inyigisho mubo bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba abakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko ho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
nibagora rene aserukira mu kenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwita bakino kigani
ego murakoze namwe
ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake
wakoze kwita bakino kigani
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpabwe na Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita abakino kigani
murakoze namwe
unishimiye niwe wahisemo gukurikirana Ntorere Kazoza ku ijwi rya Amerika Jerome Nezo Mananda kiremesheje ntimuranibwe mu banyu no mu byanyu naho butaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Chute z'ijwi rya Amerika abakomeje kudukurikirana hadusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Martin Crucius afatanije na Fatuma Karara Animasi Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tukaba twongeye rwose kubashimira byimaze yo kuba mukomeza gukurikira ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika tubibutsa kandi ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mwakoze rero mwese kudutega amatwi tubifurize kugira ibihe byiza mukomeza kumva ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika tubifurije amahoro iwanyu.